mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itsamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko itazosubiza mu Burundi impunzi z'Abarundi zagirizwa kuba zaragize uruhara mu guhakwa guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015.
Naho igihugu cye akajya mu kindi noneho akakirwa na Runi cyangwa se UNHCR. Icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo kiba kimufite n'ubushobozi kuko abarimo kuya Runi cyangwa se UNHCR.
Uyu ni Professeur Nshuti Manasse ajeje umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko yase mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu ku ruhande rw'u Burundi. Leta y'ico gihugu yo ivuga ko ayo mategeko ataraba abaronderwa n'ubutungane bwabo.
Nk'umuntu yoba akurikiranwa n'ubutungane kubera ko yakoze amabi nk'uwo ntashobora n'umunsi n'umwe guhabwa impapuro, izo mpapuro aba ari impapuro za magenzi.
Uyu nawe ni Ambasaderi Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mu yagezwe hirya nino ku isi, Ubufaransa bugabisha Uburusiya ko Alexei Navalny atavuga rumwe na leta y'ico gihugu yari nk'amwe yoramukasandabiye mu mbuto bwo kubonera ko aya makuru yose turayarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tuyafitiye turahera ku mugabane wa Afurika muri Chad, aho leta y'Ubufaransa kuri uno wa kane yashigikiye ishyirwaho ry'ubutegetsi bwa gisirikare muri ico gihugu, ivuga ko vyari ngombwa kubera impamvu z'umutekano n'ibihe bidasanzwe birangwa muri Chad. Ibindi na Thomas Kamirindi.
Lieutenant General Mahamad Idriss Déby, umuhungu wa nyakwigendera Idriss Déby wari perezida wa Chad, yafashe ubutegetsi bw'igihugu n'ubw'ingabo kuwa gatatu, asesa gouvernement, inteko ishinga amategeko n'itegeko nshinga. Iri tegeko nshinga rya Chad ryateganyaga ko perezida w'inteko ishinga amategeko Haroun Kabadi ariwe wagombaga kuba umukuru w'igihugu inzibacyuho, ariko yatangaje ko akurikije ibibazo by'umutekano byugarije igihugu impamvu za politiki yemeye abishaka ko igisirikari aricyo gifata ubutegetsi bw'inzibacyuho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yabwiye Television France 2 ko ibyo Kabadi yavuze bigaragaza neza impamvu ubutegetsi bwagiye mu maboko ya gisirikari, cyane cyane ibibazo by'ingutu bidasanzwe by'umutekano. Ubufaransa bushyigikiye iki cyemezo, ndetse perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron azaba ari umwe mu bakuru b'ibihugu benshi bazajya mu mihango yo gushyingura umurambo wa Idriss Déby ejo kuwa gatanu Injamena, umurwa mukuru wa Chad.
Nanavuye ku masonga nkitangura, Ubufaransa bwagabishije igihugu cy'u Burusiya ko buzogifatira ibihano mu gihe umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Alexei Navalny yosandabira mu mvuto. Umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ubufaransa n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian kuri uno wa kane yagabishije Urusiya hamwe na president wabo Vladimir Putin. Mu kiganiro Le Drian yahaye televiziyo y'Abafaransa France 2 yagize ati, haramutse hagize ikiba bizoja ku gatwe ka Putin n'abategetsi bandi b'u Burusiya. Imvugo ni nk'iyo ku ruhande rwa Amerika. Umuhanuzi mu by'umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu Jake Sullivan yabwiye televiziyo CNN ko mu gihe Navalny hari nk'amwe yoramuka apfiriye mu gasho, u Burusiya bwugira ingorane. Abahinga ba ONU mu vy'agateka kazi na muntu nabo ejo kuwa gatatu batangaje ko ubuzima bw'uwo munyepolitike buri mu kaga, bongera bagiriza leta ko yamwankiye kubonana n'abaganga biwe. Abahinga basavye bashimitse ubutegetsi bwa Vladimir Putin kumureka akaja kwivuriza ahandi atari muri ico gihugu. Naco Uburusiya buravuga kuri ibi birego vy'abo bahinga, bavuga ko leta yamwankiye kuja kwivuriza mu kindi gihugu. Alexei Navalny amaze zitatu yarafashe ingingo yo kugarariza no kwiyamiriza ifungwa ryiwe mu kwisonzesha yatawe mu mvuto mu kwezi kwa mbere akimara kuva mu Budagi kwivuza ishano yemeza ko yahawe n'ubutegetsi. Ibi ariko leta ya Vladimir Putin ivyamirira kure. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru turafitiye muri kanukanya masaha ari imbere haraza gutangura inama ku byihindagurika agibihe ni inama iza kuba iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaza kubera ku buhinga bwa video iyo nama rero yatumiwemo abakuru b'ibihugu bya Afrika batanu uwa mbere ni Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo Ali Bongo Odimba wa Gabon Uhuru Kenyatta wa Kenya na Muhammadu Buhari wa Nigeria ibindi turabibaza mgenzi wacu Fidel Niyongabo
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje no musiko wa kane umugambi mushasha w'igihugu ciwe wo kuzoba cagabanije imyuka igera miri bidukikije ku rugero rw'ibice biri hagati ya 1552 kwijana mu mwaka wa 2030 imbwe ariko yakira inama mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe iba hakoreshejwe ubuhinga bwa video ibiro vyiwe bimenyesha ko twigoro two gushika kuri uwo mugambi turimo kwijukira amasoko ntanga nguvu adafatiye ku myuka igera mira ibidukikije umwe mu bategetsi ba leta yiwe yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu ko kuba Amerika yiyemeje kuri umugambi hamwe n'ibihugu by'Ubuyapani, Canada, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bizotuma ubushuhe ku isi butarenga degre inshuro imwe n'igice za Celsius. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi bumvikanye ku masezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe yo mu mwaka wa 2015 gukora ibishoboka kugira ubushuhe ku isi ntiburenge degre 2 Celsius hamwe no kwiyemeza ku mugambi w'uko ubwo bushuhe butarenga degre imwe n'igice za Celsius. Kuri rusangi ubushuhe bwiyongeye ibirenga degre imwe n'igice kimwe Celsius kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1980 abahinga bavuga ko ibyo byatumye haba ubushuhe bw'umurengera ingaruka z'ubushuhe burengeje imiriro yo mu mashamba ibihuhusi n'izindi ngaruka urugero rw'ubushuhe rwariyongeye bikomeye cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1980 inama y'uno munsi kuwa kane iri mu twigoro twa Perezida Biden ko gusubizaho uburongozi n'ubutwari bya Amerika inyuma y'uko uwo yasubiriye Donald Trump atagaciro kanini yahaye ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu Trump yarakuye Amerika mu masezerano y'i Paris ingingo Perezida Biden yahinduye gato inyuma yahashikiye ku butegetsi yitezwe ko abategetsi b'ibihugu byo ku isi batari bake bashikiriza amajambo mu nama y'uno munsi kuwa kane umunsi kandi wahariwe iyi si tubako
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ayo makuru yose ageze ijyanye no ku isi mushobora kongera kuyumva ku wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresi ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mu kanya dushobora twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera ku by'imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi aho leta y'u Rwanda ivuga ko itazosubiza mu Burundi impunzi z'abarundi bagirizwa kuba baragize uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi mu 2015 Professeur Nshuti Manasse ajeje umuryango w'Afrika y'ubuseruko mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu mu kiganiro na Venuste Nshimiyimana yasiguye ko u Rwanda rwubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi
umunyawo z'igihugu cye akajya mu kindi noneho akakirwa na Roni cyangwa se UNHCR icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo kiba kimufite n'ubushobozi kuko abari mu ya Roni cyangwa se UNHCR rero uwo muntu igihugu ahungiyemo ntigishobora no kumusubizayo kuko ntabwo ari mu gihugu nk'umuntu urinzwe no kumurinda hasi cyite mu gihe igihugu ariko mu byukuri nuko ari mu kwa yaroni kandi twese ari abarundi ari abanyarwanda cyangwa se government yacu zombi zasinye amasezerano yuko umuntu uhunze ari mu kwa yaroni adashobora gusubizwa mu gihugu yahunze kubera impamvu zari zose igikuru ni uko roni imureba kabwa ngo uyu muntu ahunze ibyo avuga nibyo bishobora kuba impamvu nyinshi igikuru ni uko abantu batize impamvu zirumvikana twemeye kumufata nk'impunzi yero nyamufashe nk'impunzi rero nta gihugu gisubiza umuntu aba yahunze bishoboka tukwanga gusa ni principle twasinye kandi ibihugu byose byasinyanye ntibishobora gusubiza abantu abahunze
ariko leta y'u Burundi ivuga ko abishaka ari abagize uruhare mu mugambi waburijwemo wo gutembagaza leta wa kudeta
ngirango abishaka nicyo nawe ndakubwiraga urumva impunzi za kuvira impamvu nyinshi bashobora kuvuga cyane naka yakoze ibingibi undi yakoze biriya ariko uyu muntu yinjiye mu gihugu nkuko nakubwiye Roniyo nta nubwo iba ngo yahunze kuko yakoze ibyo yakoze biriya igikuru ni uko Roni imaze kwemeza ko uyu muntu kuko afite impamvu yo guhunga icyo gihe n'impamvu yo kuri Roni ntago iba ikiri relevant cyangwa se gifite ishingiro bahita bamuha impapuro zerekana ko akwiye kurindwa kandi izo mpapuro niza runtarwa z'u Rwanda bamuhindaga umuntu zabo bamana pasiporo zabo icyo gihe rero twe nk'igihugu cyo tuma ni ukuvuga ngo abari mu gihugu cyacu ariko ari moko ya Rundi atari moko y'u Rwanda rero kigenda kudushobora kumusubiza kuko nta n'ubwo twabifite ububasha bwo kumusubizayo.
None iki cyemezo cya Leta y'u Rwanda ntigishobora gusubiza inyuma gato umubano mushya wari utangiye gutsurwa hagati y'u Burundi n'igihugu cyanyu.
Ariko sinzi ko ari n'icyemezo ngira ngo ni principle twese ari government y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda twemeye twarasinyiye. Si icyemezo cy'u Rwanda rwose nyine twumvikane neza. Ni principle yo kuvuga ngo umuntu yahunze yahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda ariko ubuhungiro abahabwa n'igihugu ariko bushimye kuri Loni. None UNHCR yamuhaye impapuro zo kuvuga ngo abe mu Rwanda nk'impunzi. Iyo ni principle. Ntazi ukuvuga ngo u Rwanda rwahinduye twe na principle rwose twahinduye. Twabwiye Abarundi ko twebwe tushaka kubana Abarundi rwose nk'abaturanyi nk'abavandimwe. Ariko ntabwo dushaka kubana twica amategeko kandi nawe sinzi ko nawe wabikora. Kandi amategeko twasinyiye. Ni ukuvuga ko uzahunga wese yanditswe na Loni kavuga ngo ni impunzi. Loni ni ikora assessment by the way, nta n'ubwo nako ni ikora igenzura ntabwo ari Leta y'u Rwanda. Loni ni ikora igenzura ikavuga ati uyu muntu afite ishingiro cyangwa se afite impamvu yo kuba ari impunzi ikamwemera. Mwemeye twebwe nk'igihugu ntacyo twabikoraho ntabwo twabihindura. Ngira ngo twumvikane ko si position ya Leta y'u Rwanda, ni principle international, ni international norms tugiye naho twese. Urumva si principle rero, ni international principle. Nta n'ubwo ari position ya Leta y'u Rwanda. Dutandukanye principle, international principle na position y'igihugu tuzitandukanye. So principle rero iratureba nk'uko rero Burundi, nk'uko rero ibihugu byose Ubugande, Congo ahari impunzi. Iyo principle rero ntabwo ari position y'igihugu, ni principle twese twedanyijeho. So tuyitandukanye rwose.
Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi bavuga ko abaronderwa n'ubutungane bategwa n'ayo mategeko. Ambassadeur Wirinyamitwe, umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro vya presidence y'u Burundi, yabibwiye mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Barayamaze ngo iwe serose n'igifi isuka yashikirije icyo cyiyumviro akagira ati nicyo cyiyumviro cya Leta y'u Rwanda, nibyo biba bitumye umuntu amenya aho icyo gihugu gihagaze mu bijyanye no kubahiriza amategeko cyane cyane mpuzamakungu. Ariko ahanini nibaza yuko umuntu yohanura ko abantu bosoma bakamenya amategeko mpuzamakungu cyane cyane ayaraba impunzi. Hariho itegeko ugira tuti yuko convention relative au statut de refugié, itegeko mpuzamakungu rigenga impunzi. Iryo naryo uno munsi ku munsi w'ejo igenekezo rya 2022 ndamukiza iryo tegeko rizaba rikwije neza neza imyaka 67 rishyizwe mu ngiro.
Iryo tegeko nivuga iki?
Ni itegeko ryashyizwe mu ngiro igenekezo rya 2022 ndamukiza umwaka w'1954. Iryo tegeko rero rirerekana neza izina mpunzi yariyo. Mpunzi ni nde? Mpunzi ni igiki? Mpunzi iyo umuntu ahunze agira ati bampora ubwoko, bampora idini cyangwa agahunga ingorane zo ziri mu gihugu, ibyo birumvikana. Iryo tegeko riratomoye neza. Iryo tegeko rero mugabo rirongera rigatomora rikerekana neza n'udashobora kwitwa impunzi. Mu ngingo yayo ya mbere kadome kafe irerekana neza yuko hariho abantu badashobora kwitwa impunzi nk'abantu bakoze ibidakogwa mu kwica abantu, bashatse gutosekaza umutekano w'igihugu, abakurikiranwa kuko baciye kubiri n'ingingo mpuzamakungu zemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Murazi rero yuko nko kugerageza gutembagaza inzego z'itorero n'abenegihugu ivyo ONU ntivyemera.
Ariko
murazi ukwica abantu, ikwica abantu, gutumira abantu, ivyo ONU ntivyemera. Rero abantu bakurikiranwa kubera ayo mabi ivyo vyaha, abo ntibashobora n'umunsi n'umwe kwitwa impunzi. Nicyo gituma inkozi z'ikibi zitegerezwa gushyirwa imbere y'ubutungane.
Ariko abo u Rwanda wavuze ko rutazoronka mu Burundi n'abamaze kuronka
uburenganzira bwo kwitwa impunzi ubwo burenganzira bakaba babuhawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu aho muvuga kuri
icyo rero urumva ko nk'umuntu yoba akurikiranwa n'ubutungane kubera ko yakoze amabi nk'uwo ntashobora n'umunsi n'umwe guhabwa impapuro izo mpapuro aba ari impapuro za magendo burya impapuro iyo umuntu afise impapuro ntibisigura ko izo mpapuro zose aba zizice mu kuri hari impapuro za magendo izo ni impapuro za magendo kuko umuntu ashaze gutembaga inzego bwitore n'abenegihugu yishe abantu ariko arahunga nariho n'ababyemereye mufate nk'igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'indwi umwaka w'2015 hari uwitwa Leonard kuri televiziyo y'abanyakenya yitwa KTN yiyemereye akagira ati twebwe nkajya magrenade ariko araturika bajya abantu ariko barapfa mu masoko bajya badanaza itomati bapfuye abo bantu nitwebwe twabateye amagrenade none uyo muntu arashobora kubyiyemerera ku mugaragaro yaradabikoze ku rubuga rw'intambara hanyuma agaca agaruka ngaho ukagira ngo yaronse impapuro izo ni impapuro za magendo abantu iyo bitahure rero icyo gihugu cyari gikwiye gukurikiza impanuro gihabwa hirya no hino n'abakurikirana ku bikigenda hariyo amategeko mpuzamakungu tuzateza kubahiriza nibaza ko umuntu wese afise ubushishozi ukwiriye yobona neza yuko uyo muntu adashobora kwitwa impunzi ahubwo aguma yitwa inkozi y'ikibi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Leta y'u Burundi imaze iminsi ihasha ba kaboko ubushikiranganji bujeje intwari hagati y'umutekano n'iterambere mu minsi iheze bwahagaritse mu kazi abapolisi bagirizwa ibiturire ubwo bushikiranganji bwaragabishije kandi abakozi bakora mu butungane baregwa ko bahora babanza gusaba igiturire mbere y'uko dosiye z'abantu zihwezwa muri iyo minsi iheze kandi leta yarafashe ingingo yo gukura mu kazi abanyabigega bose b'amakomune bagirizwa inyuruzo y'amatungo y'igihugu. Izo ngingo zashikirijwe inyuma yaho leta itahuriye ko amafaranga anyuruzwa n'abatoza kori arenga miliyaridi 40 ku mwaka ni mu mafaranga y'amarundi. Impande zitandukanye none zigoniki kuri izo ngingo zimaze iminsi zifatwa. Ijwi rya Amerika ryabatumiriye bamwe mu Barundi barongoye amashirahamwe yiyemeje kurwanya ruswa kugira ngo bace hirya no hino iki kibazo c'ibiturire. Abatumire ni Faustin Ndikumana atwara ishirahamwe Parsema, Gabriel Rufyiriwe atwara ishirahamwe Olicom hamwe na Eric Nsengiyumva arongoye ishirahamwe Nyafrika Ajap Africaine. Eric Nsengiyumva ni we atangura avuga ukuntu abona izo ngingo zo kurwanya igiturire.
Utwigo twa leta turwanya ruswa n'igiturire twebwe muri iyi leta vyeyi leta nk'uko tubona neza kuko ubu batanguye guhana baratangura gukura abantu iyo bariye igiturire. Rero ibi tubona ko dufite umwizero cyane ko kuri uyu wa kane mu nzu iheze bakuye umukuru wa sentare y'intango Igitega. Nagiye mbona ko ibintu biriko biraja mu ngiro by'ukuri kuko bitatukanye n'ibyahora aho hahora ni kutwigora turwanya igiturire ariko ukarindira ko bahana abazi igiturire ukabibura ariko ubu muri kiringo gitoya gusa n'icyubahiro umukuru w'igihugu General Major Vice-Chancellor Ndayishimiye abantu bamaze guhanwa ni benshi ibihano bamaze gukurwa mu buzi nabo nyene ni benshi biboneka ko mu mwanya muto gusa hariho ugushaka kwa politike yo kugororwa hejuru yo guhasha igiturire ndetse n'abantu bose bashaka kunyonyeza itunga rya leta.
Iko namwe musiana he Faustin Ndikumana nkuko mwavyumvise ari nyingo zitari nke zimaze gufatwa zifite umugambi wo gucuza bakaboko ika izo nyingo leta y'u Burundi iri kuyashikiza mu nzakira gute mwebwe uwo mugambi mushaka wo kurwanya igiturire na ruswa?
Njye nari maze no kuronka akanya ko kuyishikiriza mvuga yuko uri kuraraba ibyari bikintu urabona yuko hariho akigoro kuko guhindura ingendo na cyane cyane uravye ine leta mu bisate nk'imico yifata imbere y'abariko baranyonorera itunga ry'igihugu canke bariko baranyonora nyine amatungo ya leta n'ibiturire bindi bijanye n'ibindi byanjyane nabyo. Ibyo ibyo turabishima gusa icyo turiko turavuga nuko tuvuga tuti umugambi urabona yuko wari ukwiye kuba umugambi w'igihugu hamwe tubona neza yuko leta n'abashikiranganji benshi bari hamwe ukabona neza yuko
ariko baraja mu ntumbero imwe ni hera ntabwo dusanga ari nk'umushyirangano uri ko barakeremuka gusumba ubundi ugacumeye ngo hamwe bagomba gusinzira ahandi bakeremutse uba rero ikintu cyo gukangura rimwe umugambi umwe uba ari nk'uw'igihugu werekana intumbero banaka abantu bajejwe iki amashyirahamwe y'ubufasha iki abanyagihugu bafasha iki ndetse umwe wese mu ruhara rwiwe ashobora kugira ko ingwano ndwanya iturire leta yonyine yishoboza hajamo abantu benshi abikorera utwabo sosiyete sivile hamara amaze kuba umugambi mukuru w'igihugu umugambi w'igihugu n'intumbero uca wumva abantu bose acamenye icyo boterera kuko imigambi iriko irafatwa urabona hari iriko irafatwa ugasangira nko kugushyiranga kumushyiranga hanyuma ariko aravuga ati reka jeje musati wanje nkore kandi bikaboneka umugambi ukabona rero yuko hoba hari ahandi urume ngo hoba hari cyagisinziriye ibyo rero tuvuga tuti ko bitanguye gutyo honyi tuguma tuvuga tuti bibandanye hanyuma hati ntihaboneke n'umugambi rero muri rusange w'igihugu ushyiramo abantu bose umwe wese akumva uruhara rwiwe ashobora guterera muri iyo ngwano itoroshe
aho muvuga ko hagisinziriye turahagaruka ko ariko nagomba nk'ijambo Gabriel Rufini nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye ingingo ziri ko zirafatwa zaba izikura abagirijwe ruswa n'igiturire mu gipolisi eka mu batoza koli eka bajejwe ibigega mu makomine izo ngingo mwaza kiri gutse mushana he Gabriel Rufini
ingingo zafashwe muri rusange ni nziza bose babivuze ariko ingingo twebwe mu ishyirahamwe urikome fata cyane nk'ingingo zitarashika aho dushaka ikintu gusa kiduha ibyizigiro ni kimwe ni uko umukuru w'igihugu ahari uno munsi ishyirahamwe urikome rimaze imyaka hafi 18 riko rirakora jewe ubwanjye maze imyaka irenga 25 w'urugamba rwo kurwanya igiturire narabonye abakuru b'ibihugu bahaciye bashika kuri 4 baza nta muntu n'umwe atavuga ko kurwanya igiturire nta n'umwe atafata ingingo ariko twese dufata yuko ikintu kirituye byizigiro ubu ni uko umukuru w'igihugu ahari mu myaka 15 yamaze mu butegetsi yamaze akwara n'ako mukuru w'igihugu ntabwo kimwe ngo tumukora tuba turiko turabivuga kandi turemera ko niyemera akajya umutima amenya akarinda abasuma akarinda ababandi twe turemeza neza ashobora gushaka umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu na wene ni uko wewe n'igihe yariko arakora akazi kiwe mu kurangiza igitabo yakoze ko ibyo ngwari bikwiriye ni ukuvuga rero kandi yari mu nzego byaraboneka neza yuko yifuza gushika kure ariko ingorane ihari mfate ku ngingo ije gushikiriza wewe ni uko tubona tufite amakenga menshi kuri zo kuko dufatiye kuri CNDD itwara umukuru w'igihugu yarahora imana yahamagaye yarafashe ingingo nawe nyine zitari akigira yarakuye abantu ubuntu basanga ngo dufite kuko kwavuga mbere ngo n'abashikiranganje nange turi nticatujijwe twebwe rero tukavuga tuti ubwa mbere amategeko nakurikije amategeko mukurikizwa nabo bantu bose batuwe turabye amategeko turabye ubwa mbere itegeko shingiro tukaraba itegeko ngenga amakomine tukaraba irindi tegeko ibyo byashyizweho umukono mu 2014 hari irindi byashyizweho umukono mu 2014 rigenga ibyo umuntu iyo leta irishimye ngo kubera umukozi wa leta uyu muntu nawe washatse kugira icyo bita ruwasi lakisiyo rekiritwari ayo mategeko yose tuyarabye twabonye yuko ibyo bintu umushyiranganji n'ubwo hagati mu gihugu ariko arafata n'aho ari nziza birashobora kudutera ingorane
yego
tubona mugabe ingingo icyo nakwita leta icyifuzo ni cyiza
cyane izo ngingo zijyanye n'amategeko turazigara ko ariko ariko ngomba ngaruka ku mushyirantahe Eric Nsengimana agira atubwiye hari abantu benshi bavuga ko nk'uko n'umushyirantahe Gabriel Rufini yabivuze izo ngingo ntizibaye iza mbere hariho abantu benshi bigeze gukurwa baza kubakoze nka ruswa hari ingingo nyinshi zafashwe muri kahise ariko gushika ubu Burundi buracyari ku rutonde rw'ibihugu birangwamo ruswa cyane rwose ingingo ziko zafatwa muri iki gihe zitandukaniye he izafashwe muri kahise mushana Eric Nsengimana
aho zitandukaniye nibaza ko tubanza kuraba neza ibihe bigeze bigize igihugu aho twagiye ibihe igihugu cyagiye gicamwo igihugu cy'iwacu cyaciye mu ntambara hanyuma kiraba mu gihe cyo kumvikanisha abantu cyo kwitwa reconciliation. Rero ubu tugeze muri phase igira gatatu ibihugu bicyaciye mu ntambara bicamwo ari byo iyo phase twavuga iterambere. Rero byari bigoye cyane ko umuntu ariko yumvikanisha abantu bari bavuye mu ntambara basanze mu gihugu abandi bari mu rugamba ushobora kugira icyo ukoze kiboneka mu kurwanya ibiturire nubwo bari bagerageje kubikora kubera ko wacu usanga iyo sisteme uvuga ngo ni wowe utwara itaraba byenesare inzego zose atari utazikontrola udashobora gufata ingingo ngo zishobore kuja mu ngiro kuko ndibuka hari ingingo nyinshi nk'uko babivuze amategeko menshi yagiye ajaho ugasanga ntibikunze. Jeje nyene na ndi mu bantu bagize bakoze cyane mu gukora mu bijyanye no kurwanya igiturire narakora amadosiye wakora idosiye y'ubutegetsi ukayishyira mu butungane urubanza rugahindukirira wowe ngo icyo bita fausse declaration ku buryo nshyikira n'igihe nangura kubandikira ndababwira nti iyo sentare yanyu irwanya ibiturire nibaza ko ari yicejwe guhasha abarwanya igiturire kugira apana kurwanya abagira igiturire ndabibabwira. Ndabwira nti nizo manza zose muraba muriko muracira umuntu ariko umudefansere wa duba drone asanzwe agwanyiza ibigiturire muba muriko mumutera ubwoba ntabwo muba muriko muragira nk'idosiye usanga ufite amapreve yuzuye ko uwo muntu yari igiturire wamutanga kugira hanwe akaba ari wowe uhanwa mu kibanza cawe. Imanza zirahari ndazifite zari ku ruhande rw'iwanje. Rero ibyo byose ugasanga biriko biragenda nk'uko ntibishoboka ko igiturire gishobora kurwanywa ku buryo waba yakiriye aca guhindukirira byaba ari ibintu bikomeye cyane. Mugabo uno munsi aho bitandukaniye urabona ko umuntu ari inzara ngo yatanze igiturire by'ukuri ahantu hose riyezima mbere no gukurwa mu kazi agakurwa mu kazi.
Umuntu na Faustin Ndikumana ingingo nk'izo z'ubwa mbere zifatwa ariko gushika ubu nta karusho kari mu Burundi igihugu cyacari ku rutonde ruri mu bihugu bya nyuma byimonogoje mu kurya ruswa ikintu ku bwanyu kitageze neza muri ayo maleta yose yahitiye n'ikihe canke ibintu bibaza ko bishobora kuba bitandukanye n'ivyabaye mbere. Nini
urabona wanashaka mfatiye ku kiringo ca mbere bwambwe uri ku butegetsi bwishika mu 2005 gushika mu 2010 hanyuma atabyibuka yuko n'ubwanyu giturire bwigeze guca nyene ahagaragara makaro mbere mu akaba n'ubururero ukwerekana ngendo nshasha w'igihugu avuye muri misiyo akerekana amafaranga yagarukanye akazizamugiga ca leta agarasiga za sentare bijeje kurwanya giturire itegeko rirajaho rwanya giturire mukaba bw'amagisikuru bw'ibisaka vy'inda bigiye gusha aho hose hose ari mu ntango bwa n'ubundi rero ingene iyo ntuze igitangura abasigaye hajeho n'umugambi w'igihugu strategie nationale y'ukurwanya igiturire irajaho kuri hageze kuja mu ngiro hari abantu rero mu Burundi baze kuburizamo ingene ibintu bijya mu ngiro ko muribuka na ca gihe mu 2010 haje abankete yagizwe na biro yitwa seritita byibuka etumwe ko na Banki Mondiale nano baca berekana ko igiturire kiraye hari mu 2010 oni uka umukuru w'igihugu w'ico gihe ariko arahira mu kigobe ko yaciye avuga nk'ibitatorera zero ajya mu kigobe olokwa n'abakadiri bakeyi batwara amasiriti bari batanguye gufatwa baca basungwa nyine nk'uko twari bobu bwa mu nyuma biratsinda bitangura gutakaza akanovera bisa n'ibisubira inyuma n'ivyabandanya wa mugambi wanyitswe nawo nyene ntiwabandanyija mu ngiro hanyuma ari hagiye mu 2015 rero iwa n'ingorane igihugu caciye kijamo ibihugwanya ibiturire mbere byaciye byibagirana hari hasigaye ari ingorane za politiki cyane cyane igihugu kirimwo niyo migambi yose kiribagirana uretse kuvuga tuti leta nshasha ihari iyo bari nk'amaraso mashasha yobigirishiyemo turazi zari mwikahise.
Akwenu gato duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyegeranijwe na Facile Gebeho vyari bihagarikiwe na Frederic Mundekije ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tuyipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo naho butaha.